nzamba
nzambira samirana
amakuru na Reverien Bazikamwe
ndabaye ikaze bafite bagenzi bemese mudukurikira kuri radio y'Inzamba gateka kawe turi ku munsi wa mbere itariki ya 11/0 umwaka wa 2021 amakuru tugira tubashikirize aza kubagizwe n'ingiyo nkuru zikurikira icegeranyo giherutse gushikirizwa abashinga amateka n'abakenguza amateka no mugwi severe ngo nta kigwa na kimwe kirimwo muri kahise k'igihugu eka mbere ngo ni cegeranyo kije kuzimanganya ukuri kuri kahise ku Burundi umushinga wa manza Isidore Rufyikiri arazakwerekana amakenga afise ikibazo cy'umutekano ngo ni kibazo cari gikwiye guhagurukirwa n'umukuru w'igihugu bwiwe inyuma y'ubwicanyi bwagiye buherutse muri iyi minsi buri ko burahitana abanyagihugu batandukanye ariko umukuru w'igihugu akaguma mu gacerere mu gisata cy'amagara y'abantu ingingo zafashwe n'ubutegetsi mu bijanye no kugwanya ikiza cya corona ngo zishobora kutubahirizwa mu gihe muri icyo gisata ho bahakiri ukujya ibiturire muza gukurikira abanyagihugu bavuganye na radio y'Inzamba Joseph Nduwimana ni wari muhinga bw'ivyuma atuma amajwi abashikira mu kanya duca tujamwe donido ryano makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Natuye kura mutanda bahaye ni kazi nyuma y'indwi zibiri hagandaguye cegera c'urongoye umutumba gishiha ni muri komine Burambi mu ntara ya Rumonge muri iyo komine nyene urongoye agacimbira ingubwe Maria Silvana Gakima yarishwe arashwe nabitwaje ibigwanisho hari mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu uyu akaba yishwe nyuma yaho umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere n'umutekano commissaire de police chef Ndirakobuca Gervais yaraherutse kugirisha inama abatwara abanzi mu ntara ya Rumonge abagabisha ko atamuntu agiye gusubira kwicwa nayo abazohirahira bakabikora bazoca bafatwa bagacirwa urubanza tumukurikire
ako ni bazaye uko iyo ngwara uno musi tupanga hatuyikitse ejo byo duga muri Burambi yose ejo bikaja muri Buyengero amejo gatanga bya kuye Rumonge yose hama ugatanga bya kuye ubushobozi kutekereza no kupanga banyamaramvya banyaburambi banyarumonge twese tukitse ndabe kukuntu tukira ndabe tuzira duca mu kujya tukira mu mushikirana ji mwari wakati mu gihugu banya kuba umato rusha ku mitumba uze kubibwira n'abanyumba kumi sinifuza ko hari umuntu inkozi y'ikibi kuri kibi nifatwe nta bintu dusamaze twifuza kifuza kuwa kozi chiwe safatwa akashikimele kuchamanzi akashiku uwanza tuwese tuwaka na limuteka haba nyarumonge tuwese haba ingaha tuwese tufashanye kukina zone maramja ika kwa muteka echo sinsu vile kumba mundisho ya mwenye aleche kuchifuka
naho rero umushikiranganje w'intwaro yo hagati yashikirije ivyongo agacerere ku mukuru w'igihugu ko karatangaje bishikirizwa na Pacifique nahazwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi muri iki gihe ubwicanyi bwabaye ndanse ubwo bwicanyi buhitana n'abatware bo mu nzego zo hasi Pacifique nahazwe akabona ko mu bihe nk'ibi hari hakwiye ijambo ry'umukuru w'igihugu ryo guhoza ababuze hakihutigwa n'amatohoza Pacifique nahazwe n'umwe mu baharanira agateka kazi na muntu
Wachinzwe zibiri gusa haravuzwe bano bategetsi bo hasi muri commune Burambi zone Maranzia higandagurwa gicegera cy'umukuru w'umutumba yitwa Antoine Rucheke mu mpera zinzwe heze naho havuzwe Maria Silvana Gakima aho hose abantu b'indongozi bakicwa gucyo ukumva nta kivuzwe bakaza biyongera ku makuru yaheruka kuvuga umujyango w'abantu batandatu bagandagwe mu ntara ya Karusi naho nyene akaba atacakurikiye Ije rero kiyongera ku zindi mpfu nyinshi cyane abakenyezi abakobwa n'abandi barundi abafatwa bakabugwa irengero abagiye bagandagurwa ariko aho hose kumva abategetsi b'u Burundi baguma binomiye mbere rikana dutangaza iyo twumvise hapfuye nk'incuti y'umutegetsi kanaka ku isi utagira ngo hahe namabanga yari jejwe ukumvaho umukuru w'igihugu acanyarutsa kurungika ubutumwa bwo guhoza imijyango y'ababavuze ariko abarundi babura akigumira mu gacerere muri nozwe niho honyere twabonye hari umurundi umwe yapfuye hanyuma umukuru w'igihugu arasohora itangazo ryo guhoza umujyango bica bisigura ko hari abarundi bapfuye bimubabaza nabandi barundi bapfa ntihagenda kimwe bimubwira cyane cyane rero mu gihe ari abantu bagandaguwe ho biri mu mabanga ajejwe yuko bakingira ibyo bintu biguma bidutangaza kuko hoho twatwiteze ko iruhande y'ukuvuga umubabaro agize kubona abanyagihugu ajejwe bariko baricwa hatezwa kucyakurikira ijambo rijanye n'ingingo zafashwe zo gufata ababagandaguye hamwe n'ingingo zafashwe zindi zo gukingira abanyagihugu basigaye
Pacifikeni na hazo akabari mwumorani agatea kazi na munu akaba anarongoye ishirahamwe Fokode. Mwikogwa chumu guiseve eru jodwe kumenya ukurino kunywani ishabarundi charanzwe nubushobo zibuke na buhinga. Bugige zebubo nekabgo kwizeza barundi ko ichegeranyo uyo mugwi. Uherutse gushikiriza inama nshinga mateka alichukuri mwumuhari morena babo nako. Arigikogwa kiriko kirakogwa nakagwi. Kashizweho kariko karakorera abategetsi batwara igihugu uno munsi tubishikirizwa n'umushingwa manza Izidore Rufyikiri arongoye Muhari Morena
Jambo matoyi asanzwe ikirundi no kugira ko ari miceganya sho kwidigadiga cumugambwe cyo kwidigadiga kugira banezereze abamirita babo muri CNDD-FDD nta kindi no kugira gusa baduze agashavu kawachi kachumu mwahutu na mwatuhuti yuko igara poro ilashabuzu mchiki kachumu wese ya wa mwutu ya mwutuhuti yuko waba hutu wa watuhuti mwagizu nirakabili wala buzi wali wali ishkwe nisho kituwa mitangaje iyo wali kwa azura wa magufa higia no hino wa menyagute kwa zui gufa liju mwahutu wa menyagute kwa zui gufa liju mwutuhuti kuhose wa ashizu mjinogoro sangi hangu na handi wa menyagute yuko ali magufa wa zuye ahanaha arayo mwaka 72 ayo 65 canke arayo mu 93 canke arayo mu 2015 izo yimenya gute mu bisanzwe iyo ni yindi ngorane bafise ayo raporo bafise mu bisanzwe akazi nka karya so bwa mbere gakozwe ku isi n'andi yani mu bindi bihugu bya akarakozwe bakoresha iki bakoresha ibimenyetso by'ubuhinga bitihenda nico bita carbone 14 yerekana amatariki nibihe umubiri w'umuntu canke amagufa y'umuntu yapfiriye igihe imyaka amaze igihe amaze nuko bagakoresha ico bita test ya ADN kugira bamenye ati umuni naka uni naka izo bintu byose navyo bakoresha bakoresha tubona ko ari gusuragura basura amagufa bayita uko bashatse mugabo izo nta bihenda urabona nko muri nko mu 2014 n'ihumbi 15 leta y'u Burundi na Nations Unies barumvikanye muri raporo S Barsa 54 nibutse neza bari bumvikanye rero leta y'u Burundi na Nations Unies muri maraporo abiri tuzi dufise yuko icyo gikogwa kizotunganywa bamaze gushiraho sentare mpuzamakungu mu rwego rw'ubutungane bw'u Burundi sentare ikozwe n'abacamanza batanu babiri b'abarundi na batatu b'abanyamahanga kugira ngo iyo raporo nk'iyo yari gutangwa raporo izotangwa iba ari raporo itagira kanenge itagira aho yegamiye
umushinga ntahe umushingwa manza Izidore Rufyikiri akabarongoye Umuhari Morena akaba abishikirije nyuma yaho kuwa kane uheze ariho umugwi CVR bawurongoye bashikiriza icegeranyo cy'ivyo baranguye mu mwaka uheze imbere y'abakenguza amateka n'abashinga mateka mukanya turabandaniriza amakuru mu gisata cy'amagara y'abantu
uruhara rwa leta mu kwirinda no kwikingira coronavirus ibicishije mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu leta ibwirizwa gushyiraho intumbero zirashe zo kwikingira no kurwanya kiza coronavirus no kuvuga kumenya hakiri kare abiketswe ko boba baranduye kubashyira habonyene mu kurindira ibipimo kwitaho abamaze kwandura gushyiraho ibibanza bigenewe abamaze kwandura bera baganga bakwiye gushiraho ihanahana ry'amakuru rikwiye hagati y'abegwa n'ikibazo cyo kugwanya coronavirus kugenzura kwingingo zafashwe zo kwikingira icyo kiza zubahirizwa
akona akamo ka radio inzamba agateka kawe
ifadikanije na internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
turabandanya makuru twabateguriye kubashikiriza ingingo zijanye no kugara imbibe mu ntumbero yo kugwanya ikwirakwizwa gikiza cha corona yakurikijwe haba imugina mu ntara ya Makamba hafi y'umupaka wa Tanzania eka nikobero mu ntara ya Muyinga naho nyene ni ku mupaka wa Tanzania ni mu gihe ico kiza kibandanya kwibonekeza mu Burundi aho abandi bantu bagera kwijana batowe ico kiza n'inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana
Ingingo leta yafashe mu mpera y'indwi iheze yo kugana ibibe zose ku butaka no mu mazi kubasohoka n'abinjira mu ntumbero yo kugwanya igwirirana ry'indwara ya COVID-19 yagiye mu ngiro kuri kwamye ku mupaka w'ikobero uri mu ntara ya Muyinga kuri no wa mbere nk'uko amakuru radio inzamba yaronsavye meza abarundi canke abanyamahanga bashaka gusohoka baje mu gihugu cha Tanzania bakaba batemererwa kurengana imodoka imparugwa zizanye ibidandazwa zikaba arizo zashobora kwinjira nk'uko aya makuru abandanya bimenyesha eka n'igihugu cya Tanzania nacyo nyene kikaba caciye cyugara imbibe zacyo uruja n'uruza aho ku mupaka w'ikobero rukaba rwagabanutse nk'ibice 90% nk'uko amakuru yo kwizera bimenyesha mu bihe bisanzwe ku mupaka w'ikobero hakaba hahora hinjira ku munsi abantu barenga 300 no ku mupaka wa Mugina uri muri komine Mabanda intara ya Makamba naho nyene izo ngingo zubahirijwe nk'uko amakuru radio inzamba ihabwa n'ababayo abimenyesha inyuma yaho rero hafatiwe ingingo kubera abantu 40 bari batowe umugera wa corona abandi jana batowe umugera kupima aho bahuye bikaba bibandanya nk'uko bishikizwa na Tadindi Kumana umushikiranganje w'amagara y'abantu
arakoze mugenzi wacu Desire Hatunga Imana izo ngingo naho zafashwe kugira coronavirus ntikwirakwire zishobora kuba imfagusa hamwe igiturire kiri muri ico gisata kitotuzwa ivyo bivugwa na bamwe mu banyagihugu bavuganye na radio inzamba abandi nabo bakabona ko naho ari nziza zogira kamaro hagiye izindi ziziherekeza kurikira bamwe banyagihugu bavuganye na radio inzamba
Agishima kandi cyakwiye gukurikizwa n'abanyagihugu bose kuko kikiza muri ona kikosha yo koza isi yose kandi cyonona byinshi kitaniki ikibazo dufise ni uko mu bajejwe gupima abantu bashitse bavuye hanze hari abavugwa ko ibiturire leta yorabikongereza inguvu cyane cyane kuri abo bantu batowe bapima ico kiza kugira ngo igiturire gihashwe
n'ibigo z'ibikangayo ni gusa abantu bazarindege babadogoma baza kandi rero bavuga ariko ari baza bazaniye nigera niyo bantu bazanye ibidandazwa bana ko benshi bazaba bitandaniye biduha nicyo bashaka ari abo ganda kenya bana yuko nta na kimwe givuze kuko abo nyene bazokama baza bazanye iyo migera bayanduza abantu mu gihe tumaze gukora yuko kumbire z'igihugu cyangwa aho hantu bapimira iyo migera ya coronavirus hariho ibiturire bitangwa bigatuma n'abagwayi babarekura bakaca bagenda kwanduza abandi kubera basize amafaranga
ingingo kubwanje ifashwe iteze kuko aho ayandi mareta afata ingingo zibere kugira abenegihugu bayo bakingirwe igwirirana ry'umugera indongozi z'uburundi zagumye zemeza ko uburundi arakiye barekingiwe n'imana ugufata izi ngingo ni ukomeraho covid-19 yamaze gushwara mu Burundi sindi yuko amasengesho yagabanutse canke ko imana yisubiyeko kubwanje ingingo idotuma utumwe twanga dusahiriza abenegihugu b'abarundi basanze bari mu bukene budasanzwe tukabanuka ariko nta kundi iyo bugenzi bukoranye umuntu ahitamo umurutse ubundi
ingingo ya leta yafashe kandiyeyi nayishimye cane hari hageze kuko nico yari ijejwe nabuza hari hatangiye gusubira kwibonekeza amakamesha asumba nayari bwibonekeze kandi ivyo si bishasha kuko vyari vyarigeze kubandaruga imbibe ico ni kintu umuntu yoshima reka dusubire tuyimetarize
hano niho dukesozerera amakuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwese mwafasha umwanya wo kudukurikira bagendanje buruganda gwa radio inzamba begeranije ano makuru ndabibakengurukiye hamwe na Josephine Duimana atumye amajwi abashikira devere bazikamana rikonda bashikiriza ano makuru twese hamwe turabifurije kuranigwa wanyu mugira amahoro.